Naba seruki amashami yigenga abakenyezi ugwaruka amashengero n'ibimenyesha makuru mu byago bahoramo no muhuza mu matate y'abarundi Benjamin Mukapa bahurije kugwandiko gwerekana ingene ibintu byifashe mu Burundi hari ico batabona kumwe ico naco ni leta canke inzego zoshira mu ngiro ivy'abanyepolitike bazokumvikana mu biganiro vyabo bikaba nk'amasezerano bamwe nka Pierre Claver Mbonimpa atwarishije hamwe APRODH n'abandi basanga ivyumviro babona ko hakenewe vyihuta leta mfata kibanza canke y'ubumwe yumvikanywe ko n'impande zose zegwa n'amatati
inzego mfata kibanza iyo yari nzira nyayo inzego mfata kibanza zumvikanywe ko na bose kuko leta hari ubu niyojya kuzotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane kwebeyo tukagira tuti ibiganiro twibaza yuko iyo nyishu ariyo bazoshikako naho batosha leta mfata kibanza data wanje baze bashe ikindi kintu bazumvikanako mugabo aba icyo kintu kizoza gitegura amatora hanyuma cyeganye imigambwe hanyuma kigaruke gushyira mu ngiro y'amasezerano y'Arusha kuko wari umutinyawo abarundi bari batoye kugira bumvikane abakoze ibyaha rero bakakurikiranwa
yamara abandi nka Faustin Ndikumana atwarishije hamwe Parsem nabo basanga ivyumviro siko babibona kubwiwe nyabuna hakwiye gukogwa ibishoboka byose kugira ngo amatora yo mu mwaka w'2020 avemwo inzego zikomeye
inzego zumuhumira 200 nzo zifise uruhara runini muri ibi hazigamezi 18 amezi 18 no nizo zigo yiske zo bari nzego zifasha yuko ibyo bibazo tubibaza ibazo byo tuzi wundi ntibizohera mu mezi 18 ibazo by'impunzi ntibizohera mu mezi 18 ibazo jya gatya kazira muntu ntibizohera mu mezi 18 naho umukuru w'igihugu wenyana amaze kuvuga ko atazitoza leta ibihari ntisubira gukorana ingufu nkuko biba bimeze bihazwe hose bacuva ko hari abantu bagira bagende kumbere imbere n'ubu nta n'ugushaka kuri kwa kurimwo turabibona no mu by'intwari beri abantu bese bagatirika ni kuremwo gwanje mbega nzobaho gute ubwo ibihumira 200 hari kizo hari nzosigara niki ugasanga bibiri muri ivyo ahubwo n'igihugu cibagiwe nico gituma ahubwo iperiode buraba ku buryo ahubwo amatora bayatugira imana bakore ku buryo hashobora kuza inzego
Mbonimpa avuga ko iyo leta yumvikanywe ko na bose ariyo yotahukana impunzi ikihutira gutegura ayo matora nk'uko byagenze inyuma y'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2020
leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayo bazotora ngo ni mu matora y'2020 urumva rero hari abakumiriwe hari abari hanze n'abazoba batashe hari impunzi n'abazoba zatashe nizo zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora n'ujya mugwi ujejwe gucungira amatora ujya mugwi bashizeho wabumvikanywe ko na bose abanyoro bose bapfunye ivya politiki bakarekugwa
Faustin Ndikumana nawe ati nyabu n'inzego zizova mu matora yo mu mwaka w'2020 nizo zizosubiza igihugu ku murongo mwiza mu bisata byose
inzego nizo zikora ibintu nizo zisubiza ibintu ubona ni cyo gituma n'abanyarwanda tubatera kamu birekane avenue nawe ishobora gushikako nabo bavuga kahise gusa none kazoza kazogenda gute ubushomeri bw'ugwaruka 75% kwijana buzoba mu bushomeri gute burya bukene ya nyama urya muyaga nk'ubudakwiye izumuze umutekano ubwo butungane ibyo by'igiturire uzobitorera inyishu gute ubwo buryo butabona kugira igihugu gitera imbere abandi bakaronka ama investissement ava mu bindi bihugu zofashanyo zinjira kugira twubaka ama infrastructure dukeneye uzobikora gute urumva rero ni ibintu je mbona bikomeye bihambaye mugabo ntushobora gukomeza 18 bazo bisura kwa byaheze
imibonano bahoramwo no muhuza yarangiye kuri uyu wa mbere bitekanjwe ko ivyo bashekirije byose bifatirwa ko mu biganiro bihuza abanyepolitike kuva kuri uyu wa gatatu atagihindutse Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.